bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi iganiro by'ijwi rya Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri studio ya 18 muri kumera Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya
udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo ugasanga abandi banyeshure baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye
imvuri goye dusanga mu ishure dusanga tuma turiga tutanguye gutatura hindura ibibanza mu gihe nshobora kwikisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure kusanga twiga neza
uyu aba ni bamwe mu banyeshuri bo kuri lycée communale ya Gisagara iri muri commune ya Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo mu Burundi bavuga ku birasi bigiramwo umwaka w'ishure mushasha ugiye gutangura bitarasanurwa iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu ariko imbere iyo nkuru nceye ku masonga n'izindi ndabafitiye harimo politike yo mu Rwanda n'iyo mu Burundi mbanze ndabwire muri make ko umushikiranganji wo kwivuna abansi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis amenyesha ko Amerika itigeze ihindura umugambi wo kuganira na Korea ya Ruguru ni nyuma yaho Perezida Donald Trump atangaje ko kuvugana bitakiri inyishu ivyo rero James yabivuze mu gihe yariko arishura ku bibazo kijanye n'ubutumwa bwatanzwe na Perezida Trump buciye ku rugaga rwa Twitter mu gitondo cy'uno wa gatatu ku bijanye n'ibitero vya misile balistike Korea ya Ruguru iheruka gukora mu gihe abahinga bavuga ko abategetsi bakoresha imvugo zihushanye Sarah ajeje kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Trump yavuze ko atagihushane na kimwe kirimo kandi ko abantu bibaza ko Perezida Trump ariko aravuga kujanye no gukoresha inguvu za gisirikare atobikora atisunze abantu bamwe bamwe harimo General James Mattis abategetsi mu gisirikare cy'Amerika n'abandi Benjamin Netanyahu umushikiranganji wa mbere wa Isirayeli yagirije imenyesha makuru mu kuvuga ko bimuremenhaniriza amakuru ajanye n'amatohoza yo kujya ibiturire Netanyahu yabwiye abanywanyi biwe kuri no wa gatatu ko inkuru z'ibinyoma zagwiriye akavuga ko atayindi ntumbero atari ukumwagiriza ibinyoma no kumuremeka inkoni ishushe gusa Netanyahu aregwa kuba yarakiriye utuganuke tw'abatunzi mu buryo butabereye hamwe no kuba yaragerageje gukoresha amategeko mu ntumbero yo kwima isoko bamwe ari habandi ivyo birego byose Benjamin Netanyahu arabihakana yamara ntibimworohiye muri kino gihe wahoze ari umuyobozi w'abakozi havuga ko yiteguye gutanga ivyabo na kuri ivyo birego bimuriko gucyo ubutungane bwikorera tugarutse aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko iriko irakora amatohoza ku bitero vyahitanye abanyagihugu bikozwe n'indege za gisirikare ca Afghanistan nk'uko vyatangajwe n'umwe mu basirikare ibyo bitero byatangaje kuri wa gatatu igindege z'ingwano za Amerika zarasa ahari abarwanyi b'abataliban aho bari binyegeje mu buseruko bw'igisagara ca Logar abanyagihugu ho muri ako karere babwiye amenyesha makuru ko ico gitero cahitanye abantu 20 harimwo abana n'amakenyezi yamara abategetsi wa Afghanistan ntibemeje ko haraba hasize ubuzima abategetsi bakavuganya buna ko abantu bashika ku 10 ariyo bakuye muri ako karere bakomeretse cyane bajanwa mu bitaro aho bagiye kuvurirwa Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubatwumva muri kugataka ku Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro byacu muce kuri ruga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na kuri ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hayejeje gushikiriza ijambo leta nshasha yaraye ashinze nyuma yaho atanguye kurangura amabanga yiwe nka leta nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Murantunga umunyamakuru wacu Asumta Kabuye ariko arakurikiranira hagufi iyo nkuru mu kanya turamugaruka ko atubwire neza na neza ico perezida Paul Kagame yagibwiye abagiye kumufasha kuramutswa ico gihugu ariko imbere ko tumwakura tubaze tunyarukire gato mu Burundi hayi namashinga mateka ico gihugu ihejeje kwemeza umugwi uzokwiga ibiri muri raporo iri mu mugwi w'abahinga ba ONU bajeje gutohoza kuvyaha byabaye mu Burundi kuva muri 2015 umunyamakuru wacu Eroje Werikaneza nyarukiye mu kigobe ahakorera inamashinga mateka y'u Burundi Eroje mwiriwe
amahoro neza Diane
iyo uwo mugwi wemejwe n'abashinga mateka bangahe
Umugwe mejwe n'abashinga mateka 86 bari bahitavye ibikorwa by'umunsi 86 nta numwe yawuhakanye canke ngo areke kugira icyo uvuze ko
hari impamvu bavuze bemeje yuko bagiye gutanguza ayo matohoza
no kuvuga Diane kuva ku munsi wejo abashikira nganje babiri uwagateka kazi na muntu hamwe n'ubutungane bari batumwe ko ni namashinga mateka mbere w'umunsi w'ubutungane yasubiye kuko ibikorwa by'ejo bitari byarangiye imbonyamukuru nuko ina mashinga mateka igiriti kuva mu 2015 twabonye amaraporo yagiriza leta ya Burundi ibyaha byagahomera bunwa yagiriza inzego z'igihugu kuba zarahohoteye abantu bati ubu rero nk'abaserukira abanyagihugu dukeneye natwe gufata mu minwe iki kibazo uku kwagirizanya kuri hagati ya leta y'u Burundi n'aya mashyamba mpuzamakungu turabe iby'ukuri tubivuge hanyuma ibinyoma nabyo nyene tuvyiyamirize niyo ntumbero nyamukuru cyane ariko yo Diane ngarutse gato abashikira nganji mu byo bishyura abashinga amateka berekanye mbere nk'uwa gatya kazi na muntu Martin n'abandi yamaze kuja mu bikorwa by'u umugwi wa gatya kazi na muntu mushyamba mpuzamakungu hari i Geneve avuga ko mbere amaraporo ya leta bayashyikirije mugabo uwo mugwi n'abawugize ntibashima kuyafatirako yagize ati tusomye raporo nshyashya nta kintu na kimwe cyahindutse ugereranije n'ibyari byanditswe kuva mu 2015 ataba abantu nta yindi ntumbero bafise atari ugushaka ko ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha yira FPI yugurura amatohoza ku Burundi ati nta yindi ntumbero bafise ariko rero abashinga amateka nabagira bati reka natwe tubyitohoreze tubirabe ukuri tugushira habona ibinyoma nabyo nyene tubishira habona niyo ntumbero nyamukuru
Eloge uyo mugwi uzogizwe nabandi
uwo mugwi ugizwe n'abashinga amateka 12 bafise ikiringo cy'amezi atatu kandi inama nshinga mateka ivuga ko giye guhagurukira ibi bintu ku buryo atakindi kintu kijyanye n'amaraporo kizosubira mu nama nshinga mateka ibyo kwagirizanya hagati ya leta n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibihugu Burundi bwagiye butunga agatoki yuko bufise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego z'igihugu no guhungabanya umutekano w'igihugu yuko bene aya maraporo inama nshinga mateka izosubira kuyakira kugira ngo igire icyo yavuze ko inayige ko ingo izo tuzaku yakira mu gihe umugwi utazoburangije igikorwa cyawo mu mezi atatu duhereye mu kwezi kw'icyenda buca twinjiramo
abari mu namashinga amateka ndiko mvuga ya migambwe itandukanye iri mu namashinga amateka bose barimo muri uwo mugwi ubwoko bwose bwakurikije
uwo mugwi uraserukiwe nk'uko inamashinga amateka y'u Burundi nubwo hari mu mizero y'abarundi barimo batavuga rimwe n'ubutegetsi hamwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ari nawo mu namashinga amateka ufise abantu benshi uwo mugwi userukiwe na bose mu bagize inamashinga amateka y'u Burundi
urakoze cane gose Eloge Werikaneza iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato makuru yacu ari imbere
urakoze nawe Diane
tuve ngaho rero mu kigobe akore inamashinga amateka y'u Burundi duce dukubitira i Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda umunyamakuru wacu Asumta Kabuye turi kumwe ku murongo wa telefone Asumta mwiriwe gute ngaho mu Rwanda twiriwe neza twaramutse neza perezida Paul Kagame nuko ahejeje gushikiriza ijambo leta yaraye ashinze mu ijoro ryakeye iyo leta imbere kutubwira ivyo yababwiye igizwe n'abangahe
urakoze cyane Diane leta imaze kurahira ibintu n'abaminisitiri 20 n'abanyamabanga ba leta bageze kuri 11
perezida Paul Kagame yababwiye iki
Perezida Paul Kagame nk'uko yari yabisezeranije ejo arahiza Minisitiri w'Intebe yari yavuze ati ijambo nyamukuru nzaribabwira uyu munsi maze gushyiraho guverinoma hamwe na Minisitiri w'Intebe yagarutse ku kintu cyane cyane gikomeye cyo kunyereza amafaranga y'igihugu avuga nyine yagarutse cyane ku bantu batwara ibintu bya Leta ariko ntibahanwe uko bikwiye. Perezida rero yagarutse ndetse yagiye anavuga abaminisitiri mu mazina yabo aravuga na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ati mugomba gukora cyane ubwo wenda hari yagarukaga ku byagiye bitambuka wenda nk'imisaruro itarageze neza mu bihe bitambutse. Avuga Minisitiri w'Ibikorwa Remezo aravuga ati mugomba gucunga cyane ibikorwa remezo bikorerwa abaturage. Atanga urugero ati ntabwo byumvikana ukuntu ahantu hateganywa umuhanda wa metero esheshatu noneho aho kugira ngo wa muhanda uze ari metero esheshatu ukaba nk'akayira gasanzwe k'abaturage. Anagaruka no kuri Minisitiri w'Ubutabera avuga ati abantu bose batwara ibintu bya Leta bagomba gukurikiranwa nta mananiza agiyeho bose bakabigaruza. Ubwo Perezida wa Repubulika yongera no kuvuga ku kintu cyari cyavuzwe ejo bavuga ku byerekeranye n'ubukungu bw'igihugu kuri raporo yarasohowe n'abantu nkuru y'igihugu bavuga ko abantu batishyura imyenda baba bafashe mu mabanki babaye benshi cyane. Perezida aravuga ati aba bantu batishyura imyenda baba bakuye mu mabanki nabo bakwiye gukurikiranwa bakagarura amafaranga baba bakuye muri za banki.
Ego nuko rero Assumpta Kaboyi nawe urakoze kuri iyo ncamake udushikirije nawe turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ibirenge ibyo tubariye. Ijwi ry'Amerika isamiri ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina mu gihe hasigaye indwi zibiri kugira ngo umwaka w'ishure mushasha utangure mu gihugu cy'u Burundi. Amakenga ni yose ku banyeshure bo kuri lise communale Gisagara, yo lise kabiri muri commune Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo. Impamvu rero ayo makenga hari nuko ibirasi bitari bike atamiryango n'amadirisha bifise mu gihe umwizero wari wose kuno mwaka uzotangura vyarasanuwe kuko bari barashikirije ayo makenga. Abayaze n'ijwi rya Amerika babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro muri ako karere ku kwigira mu birasi bitugarwa aramananiza. Reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye.
Amashuri agera kuri munani yo muri komine Gisagara yubatswe n'abanyagihugu niyo gushika ubu atagira amadirisha, imiryango hamwe n'intebe zo kwicarako. Ikindi nuko hari n'ayatarashigwamo ibibaho hasi naho akaba ari ivu gusa. Naho biri uku abanyeshuri babaye baratangura kuyigiramwo mu kurindira ko ashigwamwo ibikibuze. Yamara muri iki gihe buca batangura ishure bavuga ko amakenga ari menshi yuko bagira basubire kwigira mu birasi birangaye nka mbere. Aha ni mu gihe muri bino biruhuko bari biteze yuko ari ibikorwa byo gusanura ayo mashure bizokogwa. Perine Ndayishimiye umunyeshuri kuri lise communale Gisagara avuga ingorane bagira.
Twese abanyeshuri umuyaga urahuhuta kubera tatu yo turi imiryango nayo udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo ugasanga abandi banyeshuri baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye canke naho ugasanga kubera amashuri abayuguruye nk'abana baje konora mu ishure.
Aba banyeshuri bayaze n'ijwi rya Amerika bigana ko basamara kubera bigira mu mashuri arangaye. Cizene Store aje mu mwaka wa kabiri w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro nawe abandanya avuga ko biba ngombwa ko azarahindagura ibibanza kugira kurikire ku kibaho.
Imvura igoye idusanga mu ishure, dusanga tuma turiga tutanguye guturahindura ibibanza mwigisha ashobora kwigisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure gusanga ntitwiga neza. Uri kuriga turaraba ibintu n'ibindi umwe ngo uri hanze ntushobora kwiga neza. Uburyo dukunda gusamariramwo mwigisha ariko arigisha turabona nk'ikintu bakirenganye ku nzira ugaca uraba ati cyo kintu kirenganye ni gike ibintu n'ibindi kubona biguma birengana kubera ubona twicaye turi benshi mu ishure uri kurandika ntushobora kwandika neza no kufata amanote ntushobora kuyafata neza. Turasitana ko amwe amwe urava ko atakwicara nk'ahandi ko cyagucye nk'akabushitse harya aho uricaye ko urafata amanote kubera wabuze ukuntu kwandika.
Si abanyeshure gusa bahagaritswe umutima no kubona amashure y'abatasanuwe. N'abavyeyi bavuga ko badahumurizwa naho abana babo bigira. Prote Nkurikiye ni umuvyeyi w'abana batatu kubwiwe naho barungika ku ishure ibibasamaza biba byinshi bigatuma n'ubumenyi hamwe n'umwimbo bazana biba bidashemeye.
Amashure tufise mugacimbi ko mugateka imbeho yo mukwa mbere urumva kibabaza urumva ni hanze si shure rikwije ivyankenego ico gituma urumva abana niyo tubarunka ku shure ngo baze kwiga ntibiga kubera bacha basamara none umva mu gishingo yari kwiga acha bona hanze igiciyeho kubera hatugaye umva kumbure ntabajejwe kwigisha bacha bibona ko hayi kindi yasamariye ataravye kurubaho
abanyeshure cyo kimwe n'abavyeyi babo barafise ico basaba bajejwe igisata c'indero muri komine
tusaba bagira neza yuko tugarukira kwa mashure nyene akamera neza ibiyo n'inzugi n'udushure tumeze neza eregano ni nkatwe duheza tukaza turigira mu amashure usanga mwale y'inkibikrase mobile ivyo usanga nyene mengo ni ngorane
twosaba yuko motorosa ivyo bikoresho bimwe bimwe bya bikeneye ku ishure kwaduha intebe zikwiye bitadukoresha n'ibitabike cyane nko mu ishure nkatwegwe twiga muri post of namanda bashobora mu ishure kwasanga tufite bitabo bibiri bitatu naho turi abanyeshuri bose wasante urumva ariko ivyo bitabike bitakwiye yuko twiga neza mwigisha arigisha atabitabo dufise kwasanga ntitukurikirana neza mu ishure
Mu buyobozi bw'indero muri komine Gisagara bamenyesha ko muri rusangi amashuri atangorane nyinshi afise mu bijanye n'inyubako Alexi nta ukuriryayo umuyobozi w'indero muri no komine ahamagarira abanyeshuri n'abarezi bo ku mashuri acibonekeza mutunenge kubandanya bihangana bakaba bariga uko vyahora mu kurindira ko komine igira icikoze biciye mu migambi yayo y'iterambere
ari gihe ubaka amashuri kubera ubwishi bw'abana cyangwa bashira mu mashuri akabariga amaze kuba ashamu yibaho n'intebe hanyuma kaza barashira ko ukiye kubera ko ibikorwa bya bene igihugu usangaza barabikora ukiye ku mugabo umwana akaguma muhira abari kariga kugira tworeza abana ntibafata urugendo rwakuru mu mugambi wa komine wa amafaranga 500 rutanga fonik tanga hari amashuri azo kubakwa ndetse n'utuzasuguma tuzo kubakwa ku mashuri amwamwe ayandi adushaba barandira mugabo barakora kwasinda bakora hanyuma basubira abagiye intwaro na bene igihugu bandanya babitegura n'abarakora mu kurindira ko nawe ashikirwa n'uwo mugambi
amakuru tubandanya dukura mu buyobozi bw'indero muri no komine amenyesha ko mashure acibonekeza mu bihadze anina akaba ari ishure ryo mungwa mu rugunga mwigerero na rata ya mbere hamwe n'iya kabiri ibintu bikaba biruko mu gihe bitegekanijwe ku mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uzotangura itariki cumi n'imwe ukwezi kw'icenda uyu mwaka muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo Kayseri Liliane Inamahoro ijwi rya Amerika
Harakoze Raisa Liliane Inamahoro icuka siciza hagati y'abanyagihugu muri komune Bukemba intare ya Rutana baronkejwe inka n'amashahamwe abashigikira mu byiterambere hamwe n'abatazironse abatazironse bati byari bitegekanije ko inka zizokunguka muzozi duha abazironkejwe nabo bati bitungwa byacu naho bija Alain Yvirantu iradukunda ntiyadutegura ino nkuru
Benshi muri abo banyagihugu bemeza ko bagenzi babo banse kubaha ku nka zivyawe nifashanyo y'inka za kijambere bari bahawe nabo ku mutumba Kabanga abo nabo bavuga ko agashavu ari kanini kuko vyitwa ko banyazwe izuba riva Calixte Nkunzimana numwe muri abo banyagihugu ababazwa nuko umubanyi wiwe yarenze ku masezerano
kare urabona mu gutanga inka barazitanga bahereje ku mutumba nk'abantu bangahe batatu cyane bane zimaze kuvyara bagaca bara abandi basigaye batarose bahereje umuntu umwe tukaguma zigwira ko nyine byaragiye biracika kuko urumva naje ntarose urumva nsinduka kuba ba nk'ubu mu bar office mu bisanzwe no kubera ndoronka mu bandi nkashikirwa naje nkaro naje ndose nk'uko rero ubu adutera ubukene nyene kuko icyo umuntu abandi barose nawe nturonka urumva ko nari ngo arashobora ko ari ubukene buhari izo nka zirafasha rwose zigafasha n'abandi natwe twari gukeneye kugira tuzironke byari byiza naje nari nkeneye ko nuronka naje nkaronka ntajya amase naje ndayibona mu rugo nkabona nkaryohera
mu banyagihugu baregwa ko babaye budashitse ico bari basabwe co guha abandi bari kumwe ku ntonde zo guhanahana ku nka za kijambere bisigura ko bitabavuye ko Merkiade Nzinahora numwe muri bo
harabuze ubwatsi ama mbona itangwe kugwara iragwara cyane mbona ko yo hava ina inamfira ko ndahitandatse no gukenera inkenye gihe bo yindihisha norange ndabigenza nange ndabigenza hanyuma cyo bovuga ndahora ngene tuyi ndayira nta ko ko vyabimeze niko no vyumva ntakundi abo tutigeze twokorera nabo ahubwo ico no vuga nibasubire bakamba kambe barabe nabo babahe ico no bahanura cambere nuko bo banze kwitonda bakarondera ubwatsi kwanza nibwo nabonye ari kibazo
kubgivyo ico kibazo gisa nuko kiriko kirafata ya mbere mu gutitura umubano mwiza hagati yabo banyagihugu nkuko makuru dukura muri bo avyemeza Consolate niyo nkuru aha aratubwira uko ibintu vyifashe
oya nitworohewe kandi tutarose natwe tugera ino saha imyaka ibiri iraheza tano mararonka na kimwe acha habi njyana nyene izo njyana ikintu zihabana none tuzoguma twidoka nyene gusaba biserukiye bonge nko gukoranye nama two kivuga tukagiserura tukavuga ati ariko nitwarose hariho nuwavuze ati ubu tubabonye no kuza turapompa ngubuki intuzenye kirorina akacapompa mu bwatsi bwiwe agiye kwahira kicagipfa ningorane nyene zituruka kuri aho hantu yaba nawe yari yararose baba bakundanye ntangorane zibazi hari ubu rero ugiye kwahira hari gihe ubishikano haye zazindi zikacazipfa none wumva atari yanjyane no kwicana wumva atari ubwicanyi buba buri muri babandi
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Bukemba bahamagarira umuntu wese afite ico kibazo cuko mugenzi we atigeza muha inka yungutse kubitura hakiri kare Charles Bizimana umunyamabanga wa komine Bukemba aratubwira ikigiye gukogwa
ibitungo byatanzwe ku banyagihugu inka za kijambere bahagana ibintu bita chaîne de solidarité aho kokorera mugenzi we ugasanga iyo nka aca yikorako arayigurishije kayigurisha mu kinyegero iyo nka yigiye akagirire ikagurishwa ntibimenyekane hageze umwe razika kuzokorerwa abimenye aca yitura intwaro akaraba uko niko ntayiri mu wundi buryo kugira ngo wa wundi yaziga kokorerwa ntasubira inyuma mu iterambere turaga ico dukoze kugira ngo ntibitere ingorane ibari inka rusangi rero umva bagurishije ibitari gwiwe aho gure kuriwe kuyikorako nuwo aba yaramaze kokorerwa kuko ibari gwiwe ni gitungwa ciwe arashobora kucikorako abo bene igihugu tubabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ni gahonyangwe buba rubusuma bukabije naco gituma dusaba yuko umwe n'igihugu yoshikirwa n'izo ngorane kw'igitungwa ciwe cariwe canke canyurujwe canke banse kumwokora kandi biri mu masezerano yoca yitura ubutungane
ikindi abajejwe intwaro babandanye bamenyesha nuko uwo bizokwankako ashumbusha mugenzi we mu kumuha inka yo korora azokugwa burundu ku rutonde rw'abahabwa imfashanyo iyo ariyo yose igenewe guteza imbere abanyagihugu bakabona kwiyongingo izofasha hagati y'abanyagihugu mu kudahemukiranira igihe cyose babahaye imfashanyo bategerezwa gusangira hagati yabo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu inkuru yo mu ikambi imwe nuko abanyagihugu abakiri bato abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda baheruka kurunka inyigisho kuvyerekeye inkino bemeza ko biko bibagirira akamaro mu majejwe inkino muri RCR wabona ko bizotuma inkino zitera imbere muri ayo makambi muri iyo kambi ndetse no mu kibano cacu cabo Ndezere Hatungimana umunyamakuru wacu mu Rwanda niwe tubaza ino nkuru
Kuruno wakane ni inyigisho zari zigenewe abajejwe inkino mu makambi y'impunzi atandatu ari mu gihugu cy'u Rwanda basozera ivyigwa bari bamaze mu minsi izo nyigisho zateguwe n'ishyirahamwe HACR kuko rimaze kubona akamaro k'inkino mu nkambi Protogene Ngwaniye ajejwe igisata cy'inkino no gukingira abana muri iryo shyirahamwe amenyesha ko mu nyigisho zabo bibanda cyane cyane kuhara gwinkino mu mpunzi bongera biga ingene abakora izo nkino bo kingigwa.
Aya mahugurwa twayateguriye aho twita les animateurs sportifs, twibanda kuri sport muri rusange, ya sport gako dufite ibintu bikeya, ntabwo dufite les infrastructures zihambaye, kubera ko muri infrastructure nkeya dufite dushobora kuzikora sha igikorwa kandi tukagera ku ntego yacu. Ibyo twibanzeho cyane kuko sport yacu ntabwo ari gukora sport, gukora sport gusugataha, tugomba kuyijyana na kote iri psychologique igomba gufasha umuntu kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi, ku buryo ashobora kuva mu bwigunge, ubwigunge amara kubuvamo akabasha kwiteza imbere, agatangira gutekereza uburyo yafatanya inkambi twava mu nkambi tukabasha kwiintegra muri komunote dufite.
Abo baronse izo nyigisho babona ko zigiye kubagirira akamaro gakomeye kuko hari ivyo bahora bakora kandi bitajanye n'ici impunzi ibikeneye. Mbogo Alexi ajejwe imisore n'inkumi zikina volleyball izera ko abajejwe bagiye kuhungukira vyinshi.
Baratwigishije ingene twobana n'abavyeyi babana, tumenyereza ingene twobana n'abana tumenyereza. Ubusanzwe baratwigishije yuko umumenyereza atari umuntu ahurira ku kibuga gusa n'abajejwe kumenyereza, ariko afise n'akanya yoje no gubasura muri community aho baba muhiri wabo, agasura umwana, agasura n'abavyeyi bakayaga ku ntumbero umumenyereza afitiye umwana wabo.
Muravye ivyo mwahora mubigisha mukara n'ivyo mwizino munsi, hari ikintu abana bagiye guhungukira?
Sinkekeranya yuko abana bagiye guhungukira ikintu. Nk'akarorero notanga nuko mbona yuko abana bagiye kuhamenyera ubumenyi bushasha, haba mu bijanye n'inkindo twara tubamenyerezamo cyane n'ibijanye no gukundana hagati yabo.
Namunezero na Deja jejwe gisata cha basketball arizira ko inyigisho ya Ronse zizomufasha kuba hafi y'abana jejwe gusumba uko yahora.
Amahugurwa yanyunguye ikintu kinini, ntegerezwa kuja gusubira imahama gufasha abana kuko abana mahama nibo bageramiwe cyane.
Ugiye kubafasha iki?
Giye kubafasha kuvyerekeranye no kubakura mu bwigunge, ndabashira ahantu hagutse kugira ngo bave muri ubwo bwigunge. Tuzogira entrainement nyinshi, tugume duhura tuvugana twibuka n'icya dukuye mu gihugu cyacu. Tuzogira ibiganiro byinshi kuko twavuye mu ntara zitandukanye, tuzogerageza tuje hamwe tuvugane turabe icatumye hirye no hino, kuko mu nkambi ya mahama hari abantu benshi bahunze bitandukanye.
Abantu bose bararekuriwe kwitabira inkino nk'uko amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino ku isi CIO abitegekanya, n'impunzi zidasigaye inyuma. Tarsisi Harerimana akurikiranira hafi ibikorwa by'iryo shyirahamwe, akaba yari no mu batanga izo nyigisho, amenyesha ko ugutegura abajejwe inkino mu makambi y'impunzi ari igikorwa cyiza cyane kuko bizotuma abafise ubuhinga baronka akaryo ko guhiganwa n'abandi.
Abatete batari bake baremerewe kuja muri izo nkino babicishije mu mafederasiyo y'ibihugu by'abakiriye, babicishije mbere muri makomite national olympique. Ubu rero imigambi ya komite international olympique na ONU iremerera abo bakinyi, iremerera abo bantu bose bashobora gushika aho bishikanye b'impunzi ko bashobora kuja mu mahiganwa yose akenewe. Ibyo rero nibyo tubona ko biriko birashyirwa mu ngiro, biricagoranye. Mu nkino zabereye iriyo bari bakiri bake, ariko twibaza ko mu nkino zizobera Tokyo mu mwaka w'2020 abakinyi abaserukira impunzi bazoba ari benshi muri ayo mahiganwa. Murazi kwa cyakoresha idrapo ya CIO.
Ngomenya ko izo nyigisho abazironse ari 98 mu makambi y'impunzi 6 ari mu gihugu cy'u Rwanda, 17 muri abo bakaba bavuye mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana no kuri we duce dusozera ikiganiro cacu wanyu mu ntara, ariko imbere ko duhanaga hindukira no wibutsa amajambo make yuko mu gihugu cy'u Rwanda perezida waho Paul Kagame hajeje gushikiriza ijambo mu kanya kahera guverinoma yaraye ashizeho. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma. Mu Burundi naho mwabyumvise inama nshinga amateka y'u Burundi hejeje kwemeza umugwi uzokwiga ibiri muri raporo iri mu mugwi w'abahinga yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bajeje gutoha kwibohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva muri 2015 muti bazokora iki bajeje iki ni makuru yacu yo hanyuma Diane Nahazwe mari kumwe kuri micro na Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma afatikanije na ingenieur Justin twese tubifurize kururanirwa mu banyu no mu vyanyu urutonde rw'ijwi rya Amerika rurabandanya ariko igihe c'isaha 10 muze kuba hafi mwumvirize ikiganiro muri isanga igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero